Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse mwe se mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa gatanu, itariki ya mbere y'ukwezi kw'icyenda mwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Duhinze injura itatu nabwo turi kwirukanga, bari kutwirukaho ngo icyo badushinje ngo ni ugutera ibiti. Ubwo rero nibi byo bitari byo tuzagaburira abana, niba ari tuzategereza igihe kizakurira cyo gihe tuzarira bikatuyobera.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri Rubavu mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umurwi wagenywe mu Burundi kugira ngo utohoze ukuri n'ibinyoma biri mu cegeranyo c'ishyirahamwe mpuzamakungu, hamwe n'inkuru yerekeye irengero ry'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara, hamwe n'inkuru yerekeye abarimyi bo muri Rubavu mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutse neza Rosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Felix Tshisekedi umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yateye akama abanyagihugu ko kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi hoba kugarariza amategeko mu ntumbero yo kwiyamiriza ingendo yo kudatunganya amatora. Ivyo ngo bikazokorwa mu guhagarika gutanga amakori no kuriha amafaranga yinjira mu kigega ca leta. Izo zatangajwe ku Ijwi rya Amerika mu rurimi rw'Igifaransa na Felix Tshisekedi, hari na wayoboye urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Rassemblement de l'Opposition Congolaise. Tshisekedi yavuga ko ari uburyo bwo kwereka President Joseph Kabila ko atacemewe n'abanyagihugu. Twibutse ko President Kabila amaze ikiringo cy'imyaka 17 ayoboye igihugu cya Congo. Ikiringo ciwe kikaba caheze mu kwezi kwa 12 mwaka uheze. Gushikuba kaba tarutonde arashiraho rw'amatora mu gihe amasezerano yashizweho mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze ategekanya ko atunganya amatora agahagarika umugambi yarafise wo guhindura ibwirizwa shingiro. Umurwi ujejwe gutunganya amatora uvuga ko ayo matora adashobora kuba muri uyu mwaka bivuye ku ntureka ziri mu ntara ya Kasai n'ikibazo kijanye no gutunganya intonde z'abazotora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baramirira kure izo nsiguro, bakavuga ko hari uburyo bwo guhagarika ayo matora kandi ko ari President Joseph Kabila atifuza ko ayo matora atunganywa. Mu gihe mu manuko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika muri Leta ya Texas na Louisiana bwagisinzikajwe n'igihusi Harvey cari kimaze iminsi muri ayo mareta, ubu hitezwe ikindi gihuhusi citwa Irma kigenda kigana ibahari Atlantique hamwe n'ikigobe cya Mexique. Icyo gihuhusi Irma gitera gikomeza inguvu kikaba kandi cigabuyemo gatatu, aho ubu kiriko kigenda kigana amazinga ya Caraibe n'ubumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Ikigo kijeje gucungera ibihuhusi kiri mu gisagara cya Miami muri Leta ya Florida cyatangaje ko Irma cyagize inguvu mu gihe cyari kikiri ku nkengera z'uburengero bwa Afrika. Umugoroba wa kuri wa kane kikaba cari gifise umuvuduko w'ibirometero 185 ku isaha. Igihusi Irma citezwe gushikira amazinga mato hagati mu ndwi iza imbere yuko gihinguka kigaruka muri Amerika. Ikigo kijeje gucungera ibihusi catangaje ko kuri uyu wa kane ko gishobora kugaruka mu turere twari tumaze mu iminsi igihusi Harvey turi mu mareta ya Texas na Louisiana. Tukirano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ikigo kijeje gucungera uja n'uruza n'imbibe catangaje kuri uyu wa kane ko cashize mu minwe y'amashirahamwe ane ihiganwa ryo kubaka uruhome ku mupaka wa Amerika n'igihugu cya Mexique. Umugambi washikirijwe na President Trump ujanye no kugwanya abimukira batemewe n'amategeko. Ayo mashirahamwe asanzwe aturuka mu Leta ane ya Amerika yahawe iminsi 30 yo kuba yashikirije uburyo yo kubaka urwo ruhome. Ivyo ngo bikazoca bipimwa ugukomera kwavyo nkuko vyatangajwe n'icegera cy'umukuru w'ikigo kijejwe gucungera imbibe. President Trump yatangaje ko urwo ruhome rutegereza kuba rufise uburebure bw'imetero 10 kandi ko ruzoba rufise amadirisha rukongera rukabonerana kugira abajejwe gucungera imbibe bashobore kubona ibibera hirya y'urwo ruhome. Muri Afghanistan harabaye ibitero bibiri byakozwe n'indege z'ingwano za Leta z'Ubumwe za Amerika muri iyi ndwi. Ibyo bitero byahitanye abantu 28 n'abashika kuri 16 bakomeretse, bose bagizwe n'abagore hamwe n'abana nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu kuri uyu wa kane. Mugisha mijaoni muri Afghanistani ryatangaje ivyavuye matora matohoza nako ya mbere yakoze kuri ivyo bitero gisa risaba abategetsi gukora amatohoza yigenga kandi yihuta kuri ivyo bitero bibiri. Iyo shami rya ONU muri Afghanistani ryasabye kandi ko hafatwa ingingo zibereye kubijanye no gushumbusha ababuza ababo no kwirinda ibitero mwene ivyo muri kazoza. Mwamenya ko igitero ca mbere cabaye ku munsi wa mbere mu ntara ya Herat aho indege y'ingwano yariko ihiga abarwanyi b'abatalibani mu karere ka Shindad. Ico gitero cahitanye abantu 15 na 4 bakomeretse. Igitero ca kabiri kikaba cabaye ku mu ntara ya Ul El Alam ku munsi wa gatatu cahitanye abantu 13 n'abandi 10 bakomeretse. Senare nkuru y'igihugu cha Israel yategetse leta gutanga insiguro kubijanye nuko yanse gushira mu ngiro amasezerano yo kwagurira urusengero rw'abayahudi aho abagore bashobora gusengera hamwe n'abagabo. Ayo masezerano yashyizweho mu kwezi kwa mbere k'umwaka weze 2016 hagati ya leta n'imirwi itari mike idakukira idini ry'aba Orthodox. Leta ikaba yarahagaritse ayo masezerano haraheze amezi 6 inyuma yaho ihadikirijwe n'abayoboke baba Orthodox basanzwe bacuditse hamwe na leta. Umucamanza mukuru w'igihugu Miriam Naor avuga ko batumva ingene leta yahavuye ihindura ibijanye n'ayo masezerano mu kuvuga ko ayo masezerano atabaho. Mwamenya kandi ko mu kwezi kwa gatandatu sentare ya Yerusalemu yashizeho iteko rivuga ko ishyirahamwe ry'indege rya Israel ritegerezwa kureka abakenyezi mu ndege bakicara mu kibanza cy'abagabo bayoboke ba Orthodox.
Urakoze Rosine ku makuru uheje kudushikiriza. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarahije abashikiranganji bashasha 20 hamwe n'abanyamabanga ba leta 11. Perezida Kagame yasavye abo bategetsi bashasha kurushirizaho gukorera mu mwumvikano. Ni inkuru ya mugenzi wacu wa Sumutakaboyi ari I Kigali mu Rwanda.
Guverinoma yarayishyizweho niyo ya mbere umubare w'abagore urutu w'abagabo muri guverinoma y'u Rwanda. Mu ijambo ryarahiza abaminisitiri 20 bashyizwe muri guverinoma nshya n'abanyamabanga ba leta 11, umukuru w'u Rwanda yinubiye icyo yise kudakorana hagati y'abagize leta ye.
Minisiteri imwe basanga irimo abaminisitiri 3, ubwo bena ni minisitiri umwe n'abanyamabanga ba leta ni minisitiri 3. Mukamuraho tuganira ugasanga ukwezi amezi 6 umwaka basa nkaho badakora no kuvugana bikaba ari ikibazo barimo mu nzima bayobora minisiteri mu ubwo rero birumvikana aba ba minisitiri 3 batavugana ubwo aba minisitiri bavugana n'abakozi babo ubwo se imirimo ikwiriye kubikorwa yuzuzwa niyo minisiteri ubwirakora.
Umukuru w'u Rwanda yavuze no kuri ruswa ikomeje kuvugwa mu butegetsi bw'u Rwanda atunga agatoki za minisiteri zinyuranye harimo ibikorwa remezo, minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, iy'uburezi, ubutabera, kandi izo minisiteri zose abari basanzwe baziyobora ni nabo bazigumyemo.
Minisiteri y'uburezi ndifuza ko ibintu bihinduka, ubuzima, minisiteri y'uburanyi, ubuhinzi n'ubworozi, ibikorwa remezo. Minisitiri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda, umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge, cyagomba kuba metero 6-7 kigahinduka metero 3. Minisitiri ya Justice, ibi byose kubirwanya mu mategeko bigomba gukorwa. Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasa n'ababyigamba, niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha immunity ubwo abumva barumva icyo mvuga.
Guverinoma yarahijwe na Perezida Paul Kagame iyobewe na Bwana Edouard Ngirente, impuguke mu by'ubukungu waje asimbura Bwana Anastase Murekezi uyu waraye n'abagizwe umuvunyi mukuru. Guverinoma yarahiye kuri uyu wa kane. Ni guverinoma yiganjemo abakiri bato ndetse n'uyikuriye afite imyaka 44 y'amavuko. Ikigaragara kandi muri iyi guverinoma ni umubare munini w'abagore barenze urugero rwa 50%. Mu baminisitiri 20 bashyizwe muri guverinoma nshya, 11 ni abagore. Nubwo habaye impinduka mu binjiye muri guverinoma nshya hakinjiramo amasura mashya. Ministeri zikomeye zagumanya bari basanzwe baziyobora nka Ministeri y'Ingabo, iy'Ubutegetsi bw'Igihugu, iy'Ubukungu ndetse na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga. Assumpta Kabuye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inama shingamateka y'Urundi kuri wa kane yaragenye umurwi w'abashingamateka 12 bazokwiga mu mezi atatu ibiri mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bigenga batohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi mu myaka ibiri iheze. Uyo murwi ufise igikorwa co kuraba ukuri hamwe n'ibinyoma biri muri ico cegeranyo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari I Bujumbura mu Burundi.
Tukaba twemeje ko rero umugwi tuhaye ibikorwa ijana ku ijana inama nshingamateka.
Hari mu nama nshingamateka kuri uyu wa kane igihe inama nshingamateka ari hejeje kwemeza umugwi w'abashingamateka uzokwiga mu kiringo cy'amezi atatu. Ibiri muri raporo y'abahinga babo n'ibigenga bajeje gutohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015. Ico cegeranyo nubwo kizosohoka mu kwezi kw'icyenda leta yamaze kukibona natwamenyesha amakuru bakiduhaye. Muri makabo bahinga bemeza ko mu Burundi hakozwe ubwicanyi burobanura abantu baranyuruzwa abandi barahohoterwa co kimwe n'abatawe muri yompi ataco bazira hamwe n'abafashwe ku nguvu. Abahinga bigenga ba ONU bemeza ko ivyo vyaha vyakozwe namwe mu bagize inzego z'umutekano mu gisirikare, igipolisi n'iperereza hamwe n'imbonerakure. Bashikiriza kandi ko ivyo vyaha bifatwa nk'ivyagahomera bunwa. Umushikiranganji w'agatekakazi na muntu asigura ko iri muri iyo raporo bisa n'ivyo vyakozwe mu 2015 anu akabibonamo bubeshi. Martin Ivyabandi
igihe haje wa mugwi wazangaha kuko harabone serivisi muri 2015 turabemera baraza barakora barazunguruka bambara n'igihe kirekire baratanga raporo yabo yituhereza banateje cyane hageze ko tutayikorera ko ariko turakora ijoro n'umutaga raporo turayibahera iragenda na tous les ambassades ziri sur place nga mugabo nta kantu kamwe bigeze bafatirako no mu gifaransa iko kwa mu cyongereza. Twero twagiye turakurikirana turaraba amaraporo yose kunagera kurikirana raporo ya UNIP nta nakantu nakamwe bahinduye muri iyi raporo ni vya bindi bateruye.
Ariko bamwe mu bashinga amateka basanga abo bahinga badahuguza
aba bantu bazimangana benebo amaradi akabavuga bo bagatekatera mu karubahinyo ahoga na muryango wa ntasano yobango na mahoro ku Burundi uwo bazaja bigira imana muryango wiye uwo bazantirandikura iriki uwo bazasugwa vuba Salvatore wo kumusiye yumva ngo abantu bariho kandi CNDH yarabyanditse neza sinzi ko raporo za CNDH zashikira abashikirangaje
shaka kumva kibitsika byatowe uruzi kanaka kenade zatewe hanaka abantu bagakomereka abandi bagapfa mugabo karindira resulta des enquêtes ugahebura hanyuma rero ayo maraporo agaca bivuga yoyo hoba habuze iki kugira ngo amatohoza batanguwe ahere kandi tubone icyayavuyemo.
Abandi bashinga amateka nabo baraje gushinga n'ingingo ya leta yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI.
Mwatubare yuko sentare mpuzamakungu ziza ari uko sentare z'u Burundi bwacu zibazananiwe igihe habaye igihangange canke mwananiwe tukatwaravuye muri sentare mpuzamakungu bizoca bigenda gute?
Ikiringo cy'uko Burundi buzoba bukuye akarenge muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu irahe kizorangira mu kwezi kw'icumi muri uno mwaka turimo none mushikiranganje murongoye muriteguye gukurikirana no guhasha ivyo vyaha iyo sentare yagomba gukurikirana kugira ngo ntihagire abitwaza ko ivyo vyo kuyivamwo ari gusasira indava ukudahana.
Umushikiranganji w'ubutungane Emero Antine Kanyana arahumuriza
nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko yaba ukomeye yaba muto uwo kwita mu bintu bimutuma agwa mucaha yamati wese wari wese kazogihanikwa ni turi mu ishamba nta numwe arehejura amategeko hari abavuze ngo abajournaliste ngo abanyepolitike ngo bafunzwe ngo bagize nte mu bisanzwe nta gihe na kimwe identification y'umuntu yakoze icyaha ifatira ku mugambi ifatira ku caha yakoze umurongo utukura muri politike mu madini mu bikimukini cyari cyo cyose gikorwa mu gihugu n'umutekano w'igihugu n'agateka kazira muntu
amatohoza yakozwe n'umugwi w'abahinga bawo nibigenga azojanwa mu bikorwa by'inama y'agateka kazina muntu bizobera Geneve mu Suisse mu kwezi kw'icenda buca twinjiramo uwo mugwi nawo utegerezwa kubishikiriza kanama ka ONU kajejwe amaho n'umutekano ari nako kazobamenya ingingo gafata leta y'ubundi maze kuvuga ko ingingo zose zizofatwa zifatiye kuri iyi raporo izoziyamiriza kuko zishingiye ku binyoma gusa umugwi wo gutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 washinzwe ingingo ya 33, 24 y'inama y'agateka kazina muntu muri ONU ku itariki ya 30 kwezi kw'icenda mu 2016 abahinga bawugize basavye kongerwa ubundi mwaka kugira ngo bagire amatohoza yabo neza eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Bamwe mu banyagihu bafise amatongo ku musozi wa Rubavu bavuga ko babayeho nabi cyane kuko batacemererwa kurima. Bavuga ko ubutegetsi bwashizeho inkera gutabara zirirwa zirabahiga kandi hari nabo zikubita zikabavuna. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko butazigera bwemerera abo barimyi gukoresha ubutaka icyo butagenewe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana.
Abahinga hari mu musozi baduhaye ibyangombwa by'ubutaka ariko mu by'ukuri usanga birirwa bari gutwiruka ngo kuko baduhagaritse guhinga kandi niho haradutunze hadutungiye abana ariko kugeza na n'ubu
ivuga ko ubuzima bukomeje kubabera insobe bitewe no kuba barahagaritswe guhinga kandi aricyo cyari kibatunze. Nyuma y'igihe kirekire barabujijwe kongera guhinga kuri uyu musozi baje gukomorerwa banahabwa ibyangombwa by'ubutaka biriho icy'ubutaka bugenewe gukoreshwa ariko baremeza ko ntacyo bibamariye kuko bataremerwa kububyaza umusaruro.
Yewe ndacyo bitumariye kabisa si inzara niyigiye kuzatwica bitewe no kuduhagarika kandi ari wahaye hadutunze.
Waruha afite ubutaka bungana gute wowe?
Ntemba afite ubutaka bwinshi ariko ubu ndacyo bumariye. Aho guterwa amashyamba bakagombye kureka agaterwa amashyamba aho guhingwa agahinga naho urutoki tugatera urutoki ariko ibyo byose ndiba bitwemerera.
Duhinze injura itatu nabwo turi kwirukanga bari kutwirukaho ngo icyo badushinje ngo ni ugutera ibiti. Ubwo rero ni ibyo bitari byo tuzagaburira abana niba ari tuzategereza igihe kizakurira niho ngo niho nicyo gihe tuzarira bikatuyobera.
Aba baturage bavuga ko hari inkera gutabara zishinzwe kubahiga kandi hari nabo zikubita zikabavuna ariko kuko nta yandi mahitamo bajyaho basa nk'abiyahura.
N'ugusanga mbese n'ugezemo ni igiti kabisa nk'ejo bundi hari umubyeyi wagiye guhinga bamukubita ingo y'urubavu ubwo urumva ko buri guhinga mu wawe ugasanga urubavu bararuke banyije
n'ukwiye wababona ugaca ukiruka bakwirukaho nuko bagufata bakakujyana ku murenge.
Iyo bakugejeje bigenda bite?
Nuko gufunga.
Ugufungiye kingani?
Ndi mwese tatu.
Mbese icyo gukora cyose ni ingoni mwana tuvuganira kuko Rubavu rwose ubutumeze nabi cyane. Umusozi ko harimo se nk'abantu bagera ku gihumbi bose bahagaritswe ahubwo igihumbi barenga.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko guhagarika ibikorwa by'ubuhinzi kuri uyu musozi byatewe n'uko byakururaga imyuzure ikangiza byinshi ariko hamaze gukorwa inyigo neza abaturage bahawe ibyangombwa n'amabwiriza bazakurikiza. Murenzi Janvier ni umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Ni umutungo mu by'ukuri wabo haterwa amashyamba na habo haba araho genewe guhingwa kuko naho harahari ahadahanamye cyane naho na habo. Twakoranye rero inama nyinshi n'abaturage tubasobanurira ingaruka ziri mu guhinga uriya musozi kuko zitera isuri ndetse ubwabo bashyiraho na komite ishinzwe kuganira n'ubuyobozi no gukurikirana ku ibyemezo byafashwe mu nama zaduhuje zitandukanye byubahirizwa. Muri byo rero nuko harimo gutera ibiti.
Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko kwikubitiro bwatanze imbuto zisaga 28,000 z'ibiti bivangwa n'imyaka, kandi hari ibindi 328,000 birimwe by'amashyamba n'ibyera imbuto ziribwa abaturage bagiye guhabwa akaba ari byo batera. Icyakora Murenzi Janvier yashimangira ko abatsimbarara bagashaka gukoresha ubutaka icyo butagenewe bo batazihanganirwa, ariko bigakorwa nta wuhutajwe.
Kukirebana n'imikoreshereze y'ubutaka bwa hariya hantu ntabwo ari uguhinga, ni umusozi ugenewe amashyamba, yaba amashyamba asanzwe cyangwa se ibiti by'imbuto, ariko harimo abakiyiba bakajyayo, ntabwo rero byemewe. Icyo twabasaba ni ukugira ngo barebe icyangombwa bafite giteganyirizwa iki. Icyo giteganyirijwe nicyo gikwiye kuba gikorerwa aho ngaho. Naho niba hari ababa babahohotera, twumva ko icyo kitaba ari cyo, kuko ufashwe arenze ku mabwiriza ntabwo akubitwa, ahubwo afishikirizwa ubuyobozi akabazwa impamvu yarenze ku mabwiriza agahana hakurikije amategeko.
Abahingaga ku musozi wa Rubavu basanga leta ikwiye gutegura uburyo burambye bwo gukora amatarasi atuma ubutaka budatwarwa n'isuri, ariko bagakomeza guhinga bakabona ibibatunga. Gusa ubuyobozi bwo bubasaba kudahirahira baca ku ruhande biteganyijwe cyangwa basaba ko byahinduka, kandi bushimangira ko leta igena igikwiye gukorerwa ahantu yamaze gushishoza. Ubuyobozi kandi buvuga ko icyemezo cyo gutera ibiti ku musozi wa Rubavu ari igisubizo kirambye cyo gukoma mu nkokora isuri yangizaga byinshi, cyane cyane buruko imvura iguye. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Umuryango w'inshuti za nyakwigendera Sinapol Rwigara barabandanya gutabaza basaba abomenya irengero ry'umuryango bavuga ko watwawe n'igipolisi cy'u Rwanda. Igipolisi cy'u Rwanda kirahakana ivyo birego. Umuhungu wa Sinapol Rwigara, Aristide Rwigara, aba mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba musaza wa Diane Rwigara yigeze gushaka guhiganwa matora mukuru y'igihugu mu Rwanda, aratubwira niba hari bishasha.
Nta makuru afite, ntago dushobora kuvugana nabo, ntago tuzi aho bari. Polisi iri gukomeza ibesha ngo ntago bafite, kandi tuzi neza yuko babajyanye ku wa kabiri, bari babashyize mu mapingu mu inzu, barasaka inzu yose, bafata ibintu byose, bafata n'amabiju na kashe yose, ngo bafashe ibintu byose mu nzu, bavuna mama mu kuboko no mu mugongo, barabajyana. Polisi iri kubesha ngo ntago izi aho bari.
Hoba hariho abanyagihugu baba muri iyo micungararo bababonye babatwara?
Okay, ibyo ndi kubabwira ubu njyewe mbizi neza, ni umuntu wabibonye wabimbwiye, kandi umuntu nizeye, ariko umuntu nyine ntabwo navuga uwo ari we, kubera nyine ngomba ntabwo ushaka kumuteza ibibazo, ariko njyewe ndi umva niba polisi iri kuvuga ngo ntabwo bafite. Icyo gihe rero ndi gusaba abantu ngo bajye mu rugo barebe na birebere nabo kuko niba bahari. Numvise ngo hari abasirikare bagose inzu yose, abasirikare barashaka iki?
Ikintu mwibaza ko umuryango wanyu wo ufitaniye ingorane na leta y'u Rwanda ni ikihe? Ikintu cyo cyaratumye abapolisi baza gusaka no gufata nabi umuryango wawe ni iki?
Barashaka ibintu byacu, nibyo bashatse kuva kera, nibyo biciye papa. Umuntu wese wakurikiye inkuru yabonye ukuntu badusenye hoteli, bagahora bafata ubutaka buri munsi, bafata ibindi, iriya ganda gitabi barishatse kuva kera, bahora batoteza papa kugeza aho bamwishe. None ubu nyine bari mu bikorwa byabo bya nyuma byo gushaka gufata ibintu byose, bari guhimba ngo barimo amamiliyari 6 cyangwa ngo ujyane ngo y'ibyo masinyatire ibintu nk'ibyo. Ibyo ni ibibe, ibyo ni byo bari guhimba byose.
Umushinga na RCD muri iki gihe abapolisi bavuga ko batigeze batwara umuryango wanyu. Ahantu mwibaza uwo muryango wo buri ni he? Cyangwa ikintu mwibaza ko cyoba cyabashikiye ni iki?
Dutinya the worst, kuko ushobora kuba babishe cyangwa babajugunya ahantu tuzongera kubumva. Niyo mpamvu nyine turi gusaba buri muntu wese ubishoboye, yaba mu ambasade cyangwa gushyira pressure kuri iriya leta ngo babarekure.
Aristide Rwigara, turize ko muzashobora kubona n'umuryango wanyu mugateba mugatoraho umuryango wanyu uri muri iki gihe. Natwe tuzogerageza tusubire turabe, tusabe abapolisi ko baduha inkuru y'imvaho kuri icyo kibazo. Urakoze cyane rwose.
Urakoze cyane.
Shuti
nshuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye kubazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mucegeranye cy'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID bagereranya ko kwifatanya n'amashyirahamwe bakorana ku isi bashobora kurokora ubuzima bw'abana bashika ku miliyoni 5.6 n'abakenyezi 260,000 ku isi yose kugeza mu mwaka w'2020. Aho ni mu mugambi w'icyo kigo wo guteza imbere igisata kijejwe kugarukira amagara y'abantu babayeho mu buzima butoroshye ku isi. Kuva mu mwaka w'2012, USAID yahaye ubumenyi abaforoma 13.1 million ku isi yose bujyanye no kuvura ababyeyi n'abana, harimo kubigisha gufungura neza. USAID yaravuye abana bashika ku mamiliyoni 69.5 indwara yo gucibwamwo n'indwara zifata ubuhumekero harimo umusonga. USAID yaracandaze abana 25.3 million indwara zikomeye, yongera ifasha ababyeyi 5.9 million kwibaruka mu mavuriro, yongera irafashisha inzoya 6.4 million ivyo zari zikeneye inyuma yaho zivutse. Buri mwaka USAID irafashisha abana bashika ku 12 million inyigisho zijanye no gufungura neza buri mwaka. Ku itariki ya 11 z'ukwezi k'8 uyu mwaka, ku rubuga rwa Twitter rwiwe, umuyobozi wa USAID Mark Green yanditse ko hongerejwe kuri uko kubaha inyigisho, USAID igerageza kuziganya amafaranga mu kugwiza igitigiri cy'amashyirahamwe bakorana mu bice bitandukanye ku isi, ikongera igashishikariza amareta kubandanya ibikorwa iba yaratanguye mu ntumbero y'uko imigambi yayo yungukira abantu benshi kurusha. Igihugu cya Afghanistan cyarafashije cyane mu bikorwa USAID ikora muri icyo gihugu. USAID imaze igihe ikorana n'abanyagihugu mu bigwati bitandukanye mu gutanga inyigisho mu baforoma basanzwe bari mu bikorwa byo kwitaho ababyeyi n'abana muri icyo gihugu. Mu mwaka w'2022, imfashanyo yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashije mu gutanga inyigisho ku baforoma 2,000 bafashije gukingira ubuzima bw'ababyeyi n'abana muri icyo gihugu. Friba Hashimimi avuga ko inyigisho yahawe na USAID zahinduye ubuzima bwiwe cyane gose. Ni umwe mu bakenyezi bahawe inyigisho za USAID zijanye no gufasha ababyeyi kwibaruka muri Afghanistan. Avuga ko byafashije abakenyezi mu gihugu ciwe, aho yakingira ubuzima bwabo n'abana babo. Naho habaye intambwe itari nto muri icyo gisata muri Afghanistan, igitigiri cy'ababyeyi n'abana bita bamuremyi kiracari umurengera kandi haracari byinshi byokogwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashimishwa kuba yarashoboye gufasha muri ugo rwego rw'ubuvuzi hamwe n'inyigisho ku bantu amamiliyoni, kandi ikaba yarakijije ubuzima bwa benshi. Amerika yiyemeje gukorera kuri ivyo mu kubandanya gufasha imigambi y'amashyirahamwe yerekeye amagara y'abantu ku isi yose.
Ibyo byari ijambo ry'intangamara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuti mwese mukundi Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro ariko na Frederic Nkunikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.